Come on, babe. Any time we can have it. Come on, babe.
Let's go.
Any night we can have it. Come on, babe.
Oh, yeah. Be friends on the floor.
Yeah.
Major. Jambo rimwe. Undi mukobwa mwiza. Kandi tuvyumva kumwe. Nigera mara maza. Twahisemo kubumwe. Kugira tuwa kurugo mwiza. Tunapendana sana. Tuna tunaelewana sana. Kandi tubishimira Imana. Ndio yaduje tukabana. Ninachogituma binera kwishima. Muza na banyo ndawe. Come on, babe. Bino tamuke ndawe. Come on, babe. Bino nafise nganje. Uja yoba nanda fise nguyu wanje. Atambuka neza kurushu wanje. Namura. C'est toi que j'aime, c'est toi que j'adore, c'est toi que je considère. C'est toi ma belle, c'est toi mon ange, c'est toi ma baby et Beyoncé. Oh yeah. Vous en êtes rien à voir ni où tu ziroukas. Kuko na wundi jewe numva nshaka. So kwirinda ikintu cyo tumuhinduka. Abatahazi iyo twavuye bahore. Kuko batuhava bagwara imitima. Twebwe dukunda n'iby'akaro ruhore. Bizotuma turambana mu buzima. Reka gutera icapa amaso mwugare. Kuko nimwe araba nabimuzo hava mu buma. Come on, baby.
Yes, baby.
Ibi tamuke ndabe. Come on, babe.
Oh yeah.
Baby, nafise nganje. Uja yoba nanda fise nguyu wanje.
Nobody, no one, nobody, no good.
Atambuka neza kurushu
wanje. Oh yeah.
No, 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 babe.
Come on, babe.
Let's go.
Yeah, 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 yeah.
Come on, babe. Come on, babe. Come on, come on, come on,
babe. Abata hadi, urambuye mahore. Kuko bazonka baba gwari mitima. Tugwe dukunda nite karo ruhore. Bizo tuma turambana mu buzima. Abatahazi yo twavuye bahore. Kuko bazonka baba gwari mitima. Tugwe dukunda nite karo ruhore. Bizo tuma turambana mu buzima.